Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kabiri itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira kandi kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Umva rero twebwe ntidushobora kuvyemera guko birimwe amakosa menshi cyane tuzokwitwara kandi batadutunganirije ntizobatubaye abambere.
Haruro bashikirije twebwe mu mgango w'adasiga na iproda tubona ko ari biharuro vy'ukuri twebwe rero turashimisha n'ivyo bashikirije kuko ego yatsinze n'uburenganzira bwabo kugira ico bashikirije.
Uyo ni Evariste Ngayimpenda, icegera c'umuyobozi wa mizero y'abarundi. Wa kabiri ni Gashitsi Abel arongoye umugambwe ikona benti bavuga ku byavuye mu matora ya kamarampaka ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ibura gisima yo kubaka mu Rwanda hamwe n'amakuru yandi avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, tuyahere kuri iyi nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burundi. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko itunganywa rya kamarampaka mu Burundi ryabuzemwe umuco, rirangwa no guhagarika ibimenyesha makuru hamwe no gutera ubwoba abatora. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere, Amerika ivuga ko naho Burundi bwemereye abatavuga rumwe na leta kwiyamamaza, hagaragaye ugukubagurwa ku batemera ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu mezi yabanzirije amatora. Ibya Amerika isanga byaratumye haba icuka cy'ubwoba mu batora. Iryo tangazo rivuga ko atandorerezi zigenga zabonetse mu gihe cyo gutangaza ibyavuye mu matora. Amerika isaba umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kubahiriza amasezerano y'i Arusha ku bijyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu no kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikiriza ikiri ku mutima, kureka bagatunganya amakoraniro kandi bakiyunga mu mashyirahamwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko ishyigikiye Abarundi kandi bifuriza kazoza keza karangwamo iterambere mu butunzi, umutekano hamwe n'ubwigenge ku banyagihugu. Ibyo Amerika ibishikiriza mu gihe Leta y'u Burundi yo ivuga ko amatora yabaye mu mucyo, naho abatavuga rumwe nayo basaba ko iyo kamarampaka isubigwamo. Inama yawo ni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yasabye ejo ku munsi wa mbere igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukuraho ingingo ibuza abagira imyiyerekano mu gihe hategekanijwe amatora mu kwezi kw'12. ONU igasaba ko atanumwe akwiye kuyakumirwamo. Muri raporo yo kuwa ndwi z'ukwezi kwa gatanu, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yasabye Leta ya Kinshasa gukuraho iyo ngingo. Amakuru dukesha itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP avuga ko iyo nama ya ONU ijejwe umutekano yasabye impande zerwa n'ibibera muri Congo kubandanya kubahiriza ikirangaminsi cy'amatora, kandi yibutsa ko ari ngombwa ko hafatwa ingingo zihutirwa zo kugarukana icyizere muberwa n'ayo matora muri icyo gihugu. Abajijwe gutabara mwibahari muri Espagne batangaje ko bashoboye gutabara ku munsi umwe wejo ku wa mbere abimukira 217 barimwo abagore 24 hamwe n'umwana umwe. Bari ko bagerageza kujabukira muri Espagne bari mu bwato 10 bwari buvuye muri Afrika. Kubwishyirahamwe OIM gishinze impunzi n'abimukira, abimukira bagerageza kujabukira muri Espagne bamuka cyane cyane mu bihugu bya Maroc, Algeria, Guinea, Cote d'Ivoire, Gambia hamwe na Syria. OIM ivuga ko muri rusangi abantu 635 bamaze gufa canke babuzwe irengero mwibahari Mediterane kuva mu kwezi kwa mbere kuyu mwaka w'2018. Nawe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri uyu munsi wa mbere arakira mugenzi we wa Korea y'Epfo mu biro White House, mu gihe akiri gukekeranya nimba inama ihuza abategetsi ba Amerika na Korea ya Ruguru izoba nk'uko bitekanijwe. Perezida Moon Jae-in muri iyo nama imara amasaha abiri atekanya kongera kwemerera Perezida Trump ku inama yo mu kwezi kuza hagati yiwe na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un ishobora gushika ku kintu gikomeye kitazokwibagirwa. Amakuru ava mu bategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu makungu avuga ko Perezida Trump yafashe umwanya wo kubaza abamufasha hamwe n'abandi bategetsi mu makungu nimba yobandanya uwo mugambi wo kuja i Singapore kubonana na Perezida Kim Jong-un. Abanyakoreya ya Ruguru baragabishije ko bashobora kutazitabira ibiganiro na Trump bagiriza Amerika kwishyira inzitizi imbere mu gusaba ko programu ya nuclear y'igihugu cyabo yohagarikwa. Mu gusozera naho inyuma y'iminsi ine y'ibiganiro by'amahoro byo ku rugero rwo hejuru ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa, umwe mu bategetsi ba Leta ya Sudani y'Epfo yavuze ko impande zerwa zateye intambwe iboneka ku bibazo by'umutekano ariko ko atakinini cyashizwe ko kubijyanye n'intwaro hamwe n'ibindi bibazo. Mushikiranganje wa Sudani y'Epfo kumenyesha makuru Michael Makuei yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko impande zirwana zumvikanye gushinga igisirikare kimwe ariko ko zananiwe gushinga ikirangaminsi ibyo bizoberamo.
Urakoze ya Louise kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni washize ahabona ibiharuro by'imfata kibanza byavuye mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu Burundi. Pierre Claver Ndayicariye yemeje ko ego yatowe ku bice birenga 70%, nayo oya itogwa ku bice birenga 19%. Muronani Amizero y'Abarundi bavuga ko batemera ivyo vyashikirijwe n'uyo mugwi. Evariste Ngayimpenda icegera c'urongoye ugo runani yavuze ko bagiye kwitura ubutungane. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Louis aganye abubanza 80,74%. Le non 12,51%.
Pierre Claver Ndayicariye arongoye mu gwiseni yatanguye gutangaza ibiharuro byavuye mu matora kuntara kuntara aho bikaboneka hose mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ko ego izi imbere ya oya, aho oya ifise amajwi menshi naho itazi ubwa mbere ni mu gisagara cya Bujumbura, aho naho yatowe ku bice 44 n'ibice ubusa 1%. Uyarongoye seni ahejeje intara zose yaciye atangaza ibiharuro mfata kibanza ku rwego rw'igihugu, ego ikaza imbere n'ibice birenga 70%.
Le taux de participation au niveau national, c'est 87.
Abitavye ayo matora n'ibice 96 n'ibice 24%. Abatoye yego mu gihugu bangana n'ibice 73 n'ibice 26%. Oya yatowe ku bice 19 n'ibice 34%. Amajwi yabaye mfagusa angana n'ibice 4 n'ibice 11%. Amajwi atao aharugwa nayo n'ibice 3 n'ibice 28%.
Représente 3,28%.
Ndayicariye yemeje ko ibiharuro by'abatoreye hanze y'igihugu cy'u Burundi bitaraboneka. Uyarongoye seni akemeza ko naho byoboneka ataco hinduka kucatsinze kuko abatoreye hanze ari bake cyane bangana n'ibice ubusa n'ibice 27%. Murunana Mizero y'Abarundi bamirira kuri ibyo biharuro. Varisito Ngayimpenda cegera curongo yugorunani yemeje ko bagiye kwitura ubutungane.
Natangaje cyane ningene mukuru wa seni ahezagira ibikorwa avuga ko byagenze neza uzabatakintu na kimwe yigeze yumva cyagenze nabi. Kandi twabyemeye twari twaranamwandike twari twarasohoye itangazo turavuga ko dushobora kubyemera ko birimo amahinyu menshi cyane. Murazi yuko hari abarorezi babujijwe gushika aho amatora bera, murazi yuko hari abandi basohowe hageze kubiharura, murazi yuko hari abatewe ubwoba guca bagenda gushika naho basiba ntibagende umva rero twebwe ntidushobora kuvyemera guko birimo amakosa menshi cyane tuzokwitwara kandi batadutunganirije ntizobatubaye abambere
muri ipro nabo barashima Abel Gashatsi arongoye iprona akavuga ko utunenge twibonekeje mu matora tutoshobora gutuma amatora asubirwamo kuko twagiye turatorega umuti
Haruro bashikirije twebwe mu mgango w'adasiga na iproda tubona ko ari haruro vy'ukuri twebwe turashimisha n'ivyo bashikirije kuko ego yatsinze n'uburenganzira bwabo kugira ico bashikirije ko baja kwitwara naho nyene nibaza ko baza bafise ibyo berekana kugira ngo ibirego byabo byemegwe ariko twebwe mu mgango w'adasiga na iproda ko haba akanenge akacanke kariya n'ibintu bisanzwe turavye utunenge twaboneka n'utuntu duto duto tutotuma ko aya matora tugiyemo afutwa canke bavuga ko yosubirwamo tuvuga rero ko n'ibintu sanze kandi umugiseni waragerageza guca ubanguka kugira ngo totuntu duto duto dukosowe
umugiseni ushejeje gutunganya amatora wamenyesheje ko gushika ubu atamugambwe cyangwa abigenga barawitura mu kwerekana ibyo tumaye amatora asubigwamo ndayicariye arongoye uyu mugwi acashima ko ayo matora yagenze neza mu kumenyesha ko uyu mugwi urindiriye ibiharuro by'abatoreye hanze y'igihugu kugira ushikane ibiharuro nabanduka muri sentare yubahiriza ibwirizwa ishingiro ryo Burundi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru. Patiri Karito niyo yitungiye icegera cy'umunyamabanga ajejwe ibiro jejwe iterambere rya diocese nkuru ya Gitega yatowe ikiziga mu biro iwe ku munsi wa mbere. Abajejwe igipolisi n'amagara y'abantu bagize amatohoza ariko ibyavuye muri yo ntibirashigwa habona. Ugo rupfu rushitse mu gihe kuri uno wa Mungu uheze mu ijoro hari uwundi mu patiri akorera muri paruwasi ya Nyabihanga muri diocese nkuru ya Gitega nyene yakomeretse arashwe n'umuntu ataramenyekana mugenzi wacu Fide d'Antoine Sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
kira umukunzi wacu Patire Karitos niyo yitungiye Imana arengukije aronka ikibanza mu birimba by'ijuru aho Imana ivyagiye
Iki cyari gisabisho cyarekeza Patrick Karitos cyo yitungiye mu mukyo kwita bya karere ka Gitega inyuma yo bamutoye ikiziga mu biro vyiwe amahukuru twahawe n'aba muri paruwasi mushasha mu biro bijeje iterambere rya diocese nkuru ya Gitega ari naho bashoboye kumenya ubwa mbere ko Patrick Karitos cyo yitungiye yasandavye yemeza ko ataruguma guhagaragara ku mubiri w'uwo muhisi ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko icaragaragaye ariko yabanje kuyogwa cyane imbere y'uko asandaba nkuko nagase gukintebe ise gujega vyerekana nikibazo cyateye amakenga abakunzi biwe n'abajyango biwe ndetse nabo basangiye ibanga ry'ukwebera Imana kuko padiri nico yitungiye bavuga ko yari umuntu atabugwa ingendanwa na bumwe yarafise uwo muhisi kuri no w'Imana yari yasomye imisa ya kabiri muri paruwasi ya Giheta komine ntara ya Gitega bamwe mu bagenzi biwe babwijwe rya Amerika ko masaha ya saa kumi bagaragaje ku mutelefoni ayo masaha telefone ziwe zarasona ariko akabura uwitaba asanzwe wa mu nyubako z'abihebeye Imana badioseze nkuru ya Gitega ziri mu karitsiye Nyabututsi mu gisagara cya Gitega aho bita kuri procure abanye bibo bavuga ko baherutse bugica yitegura ngo aje kurangurura ubutumwa muri komine ya Giheta abo babanye biwe bavuga ko barindiriye ko ataha amaso ahera mu nzira amakenga yabo bakorana yagiye ahabona igihe cegera isaha indwi aho babomora umuryango w'ibiro vyiwe mu ishyirahamwe gishinze guteza imbere diocese nkuru ya Gitega ababomoye bavuga ko basanze yiseguje umudo w'intebe yo mu biro aho bavuga ko byagaragara ko imbere yo gusezera isi yabanje kuyogwa ndetse bakavuga ko ivyo yayogwa vyarimo ibintu bisa n'amaraso uravyaho yayonzwe igipolisi cyatabajwe n'abajeje bamagara y'abantu mu ntara baraza gusuzuma ikiziga ariko gushika igihe cy'isaha 12 ivyavuye mu matohoza y'izo nzego vyari bikiri mu ibanga umwe mu bapadiri yari yemeye kugira ico abwiye abamenyesha makuru bari ngaho ariko mu nyuma twamuhize turamukena igihe cy'isaha 10 kumuhingamo n'imodoka rusi yaba nibaye ku bitaro by'akarere ka Gitega yaza gutora ikiziga cya padiri Karitos niyo yitungiye igitwara mu biruhukiro bw'ivyo bitaro imbere yo kumutwara abagenzi abakirisu nabo basangiye ibanga ry'ukwebera Imana babanje kumuvugira igisabisho
kugira ngo twebwe twese dutaniye ngaha kwemera kwacu kurengerwe n'umubabare bwatewe n'ikicaduka cy'urupfu ntitubisaba umutima
umusaseridoti yararongoye ico gisabisho yamenyesha abari ngaho ko ibindi bijanye n'urupfu rw'ugo mwihebera Mana ndetse n'amaziko yiwe bazobimenyeshwa hanyuma ubwo rupfu giturumbuka rushitse mu gihe hari undi mupadiri wo muri paruwasi Nyabihanga muri diocese nkuru ya Gitega nyene yarayazwe kugandagwa n'abantu bataramenyekana Padiri Idefosi sabo kwigura yarashwe n'umuntu yamusanze mu nyubako za paruwasi asanzwe aba amurasa amasasa atatu kuguru no mu mbavu. Umusaseredoti yaraye yarusimbye ariko aravurirwa ku bitaro Kira Hospital mu gisagara cya Bujumbura. Inyuma y'iryo raswa rya Padiri Sabukwigura Defonsi, abantu babiri bamaze gufatwa mu mvuzo z'abatohoza nk'uko bimenyeshwa n'igipolisi aho muri komine ya Nyabihanga. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Leta y'u Rwanda irasaba abanyagihugu bagura amasima yo kubaka ko bakwihutira kuvuga abacuruzi babahenda ku biciro bakabimenyesha ubushikiranganji. Leta ivuga ko sima mu Rwanda ikwiye kutagurishwa amafaranga arenga 8,700 kuzikorerwa mu Rwanda, naho iziva hanze y'igihugu zikagurishwa amafaranga atarenga 9,000. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Hashize iminsi abubatsi bamwe barahagaritse akazi bivugwa ko nta sima iboneka ku isoko. Bwabaye ubwa mbere umufuka wa sima ikorerwa mu Rwanda ugera ku mafaranga ari hagati y'13,000 kugeza kuri 16,000 uvuye ku mafaranga 8,700. Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga ko ibi byatewe n'uko mu minsi ishize uruganda rwa sima ruherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba rwari mu bikorwa byo kuvugurura amamashini yarwo, ndetse binahurirana n'uko ibyo bikorwa byanakorerwaga no mu nganda zikora sima mu Karere. Minisitiri Munyeshyaka Vincent ushinzwe ubucuruzi yabwira Ijwi ry'Amerika ko hari abacuruzi benshi bitwaje irizamuka batangira guhenda sima. Uyu muyobozi avuga ko abacuruzi bakubye kabiri ibiciro kandi bari bararanguye sima ku biciro bisanzwe. Minisitiri Munyeshyaka avuga ko ubu ikibazo cya sima cyarangiye, ko abacuruzi badakwiye kongera guhenda sima.
Ngo n'ubundi sima bafataga ku 8,500 bakayiranguza ku 8,700, bakomeje kuranguza ku 8,500. Uburyo nta gisobanura kongera ibiciro. Icyabisobanura ni uko abantu bavuga bati ubwo nkeya abantu bayishaka, reka natwe tubibonemo inyungu tuzamura ibiciro kuko abashaka sima ari benshi. Ariko icyo tukumva batari byo, kuko kuba waranguye ikintu ukajya gukuba kabiri igiciro ntago aba ari byo.
Ubu ni ukuvuga ngo umuturage ntiyakaba yarenze amafaranga yagiye kugura sima kubura abo bayicuruza.
Yashimerwa ntiyagombye kuba arenza 8,700. Kuyava hanze rero yo rwose irimo nayo irahari ihagije. Twari twagize inama nabo abayizana bayikura hanze mu cyumweru gishize, nabo tubabwira ko ibintu byo kuzamura ibiciro atari byo, abahenda cyane turabahana rwose ntago ari.
Iri bura rya sima ndetse naho ibonetse bikagaragara ko ihenze cyane byabaye ikibazo cyane ku bantu bari basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi. Aba ni bamwe mu baturage bavuganye n'Ijwi ry'Amerika.
Tugize ngaruka none se niba sima yaguraga 8,000 ikaba igeze mu 10,000, urumva atari menshi. Nta kazi twebwe twabona, nta nyiri shanse nyine barahagarika akazi kakabura, sima kubakisha byarahagaze.
Natwe dukora akazi k'ubuyede kabaka, ahubwo dukunda no gukora envelope na biriya bipapuro bya sima tubikora mu envelope. Nk'ubu tumaze igihe twarabibuze
kubera ikibazo cya sima
irahenze cyane.
Ubu byakugizeho ingaruka kibowe nawe
ingaruka nyine y'ubushomeri no gusonza no gusonjesha abana. Ntubona akazi, ntubona n'icyo ukora.
Ubu se hano hose habaga hashyushye, ubona za shanse hano hose hashyushye bakora, ariko ubu nta muntu ugikora.
Igihombo kivugwa n'abaturage bagihuriweho n'abacuruzi bamwe bemeza ko bagiye kumara amezi asaga abiri badacuruza sima.
Ko baravuga ngo sima ngo ntabwo ngo zuri ibiciro ngo n'ubundi biciro byazo ni bya bindi, ariko warebaho wareba ko wabona ikamyo ziza ngo byibura ubona abacuruza amasima bazifate ukazibura nyine ni ikibazo kumva wamara amesa birutabona sima bari ikibazo gucuruza ibindi bintu bindi udafite sima kandi usanga gucuruza sima nyine ubona ko ari ikibazo aho kubera ukuntu nyine imeze inabura no kuyibona ari gushugurika bituma nyine twebwe tuzihorera tuba tuziritse
leta ivuga ko ikibazo cyari cyagaragaye cyatumye sima igabanuka cyarangiye ku buryo mu minsi mike sima izongera kugaruka ku isoko nk'uko byari bisanzwe leta iravuga ko umufuka wa sima utagomba kurenza 8,700 ku isima yo mu Rwanda nawe isima ituruka hanze ntirenze amafaranga 9,000 ibi ariko siko birimo gukorwa kuko henshi na henshi mu bacuruzi nta sima yo mu Rwanda igaragara aho isima iri haboneka sima ituruka mu gihugu cya Uganda aho usanga umufuka ugura 11,000 cyangwa se 12,000 minisitiri Munyeshyaka avuga ko abacuruzi batazubahiriza ibiciro baba barishyiriyeho bazahanwa uyu muyobozi avuga ko ibihano bihabwa umucuruzi wahenze abaturage biva ku mafaranga 20,000 kugeza kuri 2,000,000 minisitiri w'ubucuruzi yasabye abaturage ko batakwemera guhendwa kandi babireba
icyo twababwira abaguzi nibareke guhendwa bamenye ko ibiciro n'ibya bindi basanzwe bazi kandi bange guhendwa nyine ndetse nagira n'ubahenda babitumenyeshe ku nimero 3222 nimero uhamagara ku buntu bakakwitaba hanyuma bakagufasha.
Ministeri kandi ivuga ko yashyizeho itsinda ry'abantu bashinzwe kureba niba abacuruzi basima badahenda abaguzi kugeza ubu abantu barenga 28 bo bamaze gufatirwa mu makosa ndetse bakaba baraciwe amande ari hagati y'100,000 kugeza ku 300,000. Leta ivuga ko mu myaka ibiri iri imbere uruganda rwa sima rwitezweho kujya rutanga sima ikenerwa mu Rwanda ku buryo ruzajya rusohora toni 600,000 ku mwaka ni ukuvuga ko ruzaba rufite ubushobozi bwo gusohora toni zisaga 500,000 ku munsi. Asumta Kaboye, ijwi rya Amerika i Kigali.
Rokoze Asumta tukiri mu Rwanda kuri uyu wa mbere harabaye urubanza rwo gushira umukono amasezerano y'umwumvikano hagati y'amashyirahamwe y'indege y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Ghana. Leta zompi zivuga ko bizotanga inyungu mu nzego zitandukanye. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza.
Aya masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu by'indege impande zombi ziremeranya ko ari ingenzi cyane mu guteza imbere ubuhahirane ku bihugu byombi. Ni amasezerano yaba kubahagarariye ibihugu by'u Rwanda na Ghana bavuga ko yaramaze imyaka 8 bayategura. Kuri inshuro ibihugu bikaza kwemeranya kuyashyiraho imikono. Ku Rwanda ni inkuru nziza kandi ifite igisobanuye kuri kampani ya Rwanda yitwara abantu n'ibintu. Kuko kwikubitira aya masezerano azatanga uburenganzira kuri Rwandeya bwo gufata abagenzi muri Ghana bajyana mu bindi bihugu by'amahanga. Bwana Jean Dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda arasobanura bimwe mu bikubiye muri aya masezerano u Rwanda rwashyizeho imikono n'igihugu cya Ghana.
Dusanzwe tujya Abuja duturutse Ghana turatekereza no gukoresha Accra tujya no mu bindi bihugu byinshi harimo ndetse n'ibihugu by'Iburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu Ghana nuko Accra ifite uburyo bwihariye kuko buriya kugira ngo ujye mu bihugu bikomeye byateye imbere ku bijyanye n'iby'indege bisaba ko hari za audit igihugu kiba cyarakorewe. Ghana rero yakorewe audit na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitwa FAA ikaba iri ku rwego rwiza.
Ministri wihanganye akavuga kuretse no gufata abagenzi muri Ghana berekeza mu bindi bihugu bikozwe na Rwanda ya aya masezerano afite umwihariko.
Mu masezerano twasinye uyu munsi twemerewe gukoresha ikibuga cy'indege cyacyo cyose. Hari ibibuga by'indege byinshi muri Ghana barimo barakora ni igihugu kinini nabyo ubwabyo gutwara abantu mu ndege muri Ghana ubwabyo bishobora kuduha umusaruro. Urere amasezerano twasinye araho uburenganzira Rwandeya yaba gukoresha ikibuga cy'indege cya Accra ijya ahandi mu bice mpuzamahanga ariko yaba no kujya mu bindi bice byaryo byose muri Ghana.
Madame Cecilia Abenadapa, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Ghana, nawe arasanga aya masezerano azatanga inyungu ku bihugu byombi cyane mu koroshya imigenderanire kuko asanga n'abaturage b'ibihugu byombi bakeneye kwagura imigenderanire. Arabishingira ku bunararibonye mu rugendo yagize n'itsinda bari kumwe berekeza mu Rwanda.
Supposing we didn't have Rwanda, it would have taken us at least 2 days to come here. A journey of 5 hours.
Aharagira ati tuvuge ko wenda tutari dufite Rwanda ya byagombaga gufata byiburi iminsi biri kuza hano. Urugendo rw'amasaha 5 udahagaze na amasaha 5 byari bube amasaha 48. Rero twazigamye icyurebye ku bunararibonye bw'ubwo rugendo rumwe twazigamye ingufu, twazigamye amafaranga, twazigamye igihe birumvikana kandi hano twaruhutse twakoze ibyo birometero byose. Rero birumvikana ko dukeneye ubufatanye nk'ubu kandi nanone dufite imihanda tutari dukoresha kugeza ubu dushaka guha Rwanda imwe muri yo kubera ko tuzi kwitanga serivisi nziza. Ingendo za Rwanda yaziraga ku munsi kuwundi ariko abagenda muri iyo kampani y'indege bo bagakomeza kwinubira ko ibiciro byayo bihanitse. Kuri iyi nshuro ababishinzwe batangarije abanyamakuru ko uko gukomeza kwagura ingendo biri mu bizatuma ibiciro bigabanuka. Biri mu magambo ntibagaragaza ngo bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari n'uburyo bizakorwa. Rwanda yiragura ingendo muri ibyo bihugu by'amahanga ya kure kandi ku butegetsi n'intambwe nziza. Ku rundi ruhande na n'ubu biracyari ikibazo hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'igituranyi byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Icyo ni igihugu cya Uganda. Kimwe mu byakuruye icyuka kibi hagati y'ibihugu byombi na n'ubu bitarasobanuka neza hazamo ko Uganda yaba yarimanye ikibuga cya Entebbe i Kampala aho Rwanda yashakaga kugifata abagenzi bavana i Kampala berekeza mu Bwongereza. U Rwanda ruravuga ko ibiganiro kuri iyi ngingo bigikomeje kandi rugakomeza guha icyizere amasezerano yashyiriweho imikono i Kigali na bimwe mu bihugu bya Afurika agamije kugira isoko rusange ku mugabane mu gutwara abantu n'ibintu.
Rwandair ijyayo Entebbe inshuro nyinshi, i route imaze kumenyerwa kandi imeze neza. Nuvuga ngo dushobora gufata n'abagenzi tukabavana Entebbe tukabazana mu Kigali bakaba bashobora kujya n'ahandi. Ibyo gukoresha Entebbe tujya ahandi nabyo ibyo ni ibintu abantu bakomeza kuganiraho kandi bitekereza ko bizakemurwa n'ibi ngibi bijyanye n'isoko rusange rya Afurika.
Kugeza ubu Rwanda ruraba ruri ingendo zisaga 25 kampani ya Rwanda yimaze kwagura zirimo 22 zo ku mugabane wa Afurika. Amakuru dukura muri Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda aremeza ko muri iki cyumweru bishoboka ko u Rwanda rwazasinya n'andi masezerano y'ubufatanye n'ibihugu bya Togo na Angola ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikirere. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imikangara 60 y'abanyanigeria bazorungikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri programu ya Mandela Washington Fellowship yo muri uyu mwaka wa 2018 mu kiringo cindwi zitandatu kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu gushika ku itariki 22 z'ukwezi kw'umunani. Programu ya Mandela Washington Fellowship igenewe imikangara y'imboneza z'abanyafrika. Iyo programa irimo inyigisho zigenewe kuba imboneza no kumenyana hamwe no guhanahana makuru. Batandatu muri iyo mikangara 60 y'abanyanigeria bazorungikwa muri Amerika bazogumayo mu kindi kiringo cindwi zitandatu aho bazoronswa ubumenyi mu masosiyete n'amashirahamwe yaho. Hisunzwe programa ya Mandela Washington Fellowship, kaminuza 27 zo muri Amerika zizokwakira imikangara y'imboneza 70 ituruka mu karere ko muri Afrika y'umunsi w'ubugaragwa bwa Sahara aho bazoronswa inyigisho ku bijyanye no kuba imboneza ku bandi, ku bijyanye n'imirimo y'ubudandaji, kwishyiriraho imirimo yo kwiteza imbere no kuyobora abandi. Nigeria nicyo gihugu kizorunga iki gitegire kinini cyane cy'imikangara y'imboneza kurusha ibindi bihugu byo muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara muri programu ya Mandela Washington Fellowship y'uyu mwaka. Muri iyo programu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatumiye kandi abandi bategetsi bajejwe amabanga akomeye muri Nigeria kugira bagire uruhara mu ruganda rujejwe gufasha abakiri bato. Muri bo harimwo Afolabi Imukwede, umuhanuzi mukuru adasanzwe mu biro vy'icegera cha president wa Nigeria ku bijyanye no gushiraho ubuzi, Sarah Maka Ubabe umuyobozi w'umugambi One Campaign, na Lawrence Afere yari muri programme ya Mandela Washington Fellowship yo mu mwaka w'2014. Mu ijambo ry'umuhanuzi muri ambasade ya Amerika muri Nigeria, Aruna Amirta Nayagam yaseguye ko abanyanigeria barenga 11,000 basavye kwemererwa kuja muri programme ya Mandela Washington Fellowship yo mu mwaka w'2018. Inyuma yuko isabwe n'abo bantu vyihwejwe bakabazwa ibibazo haba mu bisagara vya Abuja, Lagos, Ibadan, Port Harcourt na Calabar, imikangara 60 muri bo niyo yemerewe. Amirta Nayagam yasiguye ko Nigeria aricyo gihugu gifise igitegeri kinini cyane kurusha ibindi bihugu byo muri Afrika cy'imikangara imboneza yemerewe muri programu ya Mandela Washington Fellowship yo muri uyu mwaka. Yatangaje ko ari kimenyetso cy'imigenderanire ikomeye hagati ya Amerika na Nigeria. Mu ijambo ubuserukizi bwa Amerika muri Nigeria bwashikirije buriko butera iteka izo mboneza, icegera cya ambasadeur David Young yasabye izo mboneza kwitanga ku byerekeye ako karyo baronkejwe. Yatangaje ko Amerika ibahaye akaryo kugira bazogaruke muri Nigeria bafise ubuhinga kurushiriza kugira bashobore kubusangira n'abandi banyanigeria.
Nigeria Iryo ryari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi, mubandanye mwumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.